Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio y'indwi muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ndabaramukije nshuti mwese muri kumwe natwe mu biganiro by'uno mwanya mu kanya n'ikiganiro muri isanga ndayihutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda nayo tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro byacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro muri sanga nyezina ino nkuru idushikiriye ubunyene muri studio nuko isomwa ry'urubanza rwabo mu muryango wa nyakwigendera Asinapolo Rwigara rwagiye kwegezwa inyuma ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric wagira ubusa ariko arakurikiranira hagufi kino kibazo Eric amahoro ngaho mu Rwanda
Namahoro nawe Diane.
Ubyo byo sunikwa ryo rubanza byagenze gute urashobora kuduhidonito?
Muri make Diane ninahazwe nkuko maze kubivuga ubanza rwagombaga gusomwa ku isaha ya saa 9 za hano mu Rwanda. No kuvuga ngo rero mucamanza ndetse n'abaregwa bari bitaze ku masaha ya nyayo yagenwe mucamanza yari yinjiye arabahamagara bagira imbere. Iyo mucamanza bari bitabye aravuga ati impamvu twari twatangaje ko tugomba gusoma urubanza tugatangaza icyemezo kwifunga n'ifungurwa uyu munsi ntibikunze aravuga ngo ni ukubera icyo yise ubunini budasanzwe bwa dosiye ni ukuvuga ngo rero uretse wenda by'ubunini bwa dosiye yimuriye urubanza ku itariki ya 26 n'ubundi saa 9 wajya rero wenda ku byo baregwa twakwibutsa abakurikiye radio Ijwi rya Amerika ko ari Diane Rwigara araregwa icyaha cyo gutura no gukora gutura impapuro mpimbano cyangwa se gukora no gukoresha impapuro mpimbano akaregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda nyina umubyara Adeline Rwigara nawe araregwa icyo gukurura amacakubiri ndetse no gukurura imvururu muri rubanda cyangwa se
Eric igihe iryo somwa ry'ugo rubanza rwawo umuryango wa nyakwigendera Asinapolo Rwigara ryasubizwa inyuma aho umuryango wa Rwigara niho bari bari
ubu kumaze kubivuga ubundi baba bahari ariko rimwe na rimwe ntibigaragaze uyu munsi noneho ba nimbeshyire ngo n'ubundi ubumva bavuga gake uyu munsi hagiye haboneka abantu bashatse kwirura mu buryo bugaragara nabonye abagore nka babiri umwe agenda yiruka ku modoka imodoka yari itwaye ibasubije mu maboko y'igipolisi yari batwaye yagendaga abapeperera mu ntuza kugeza ubwo abapolisi hari indi modoka ibaherekeje atari batwaye indi modoka y'abapolisi kugeza ubwo abapolisi bamwe bakimbukaga kugira ngo bajye gukumira babona wenda hari ibintu bishobora kuba bidasanzwe ni ukuvuga ngo rero ikigaragara bo bari bariho bagenda bavuga ngo Yesu ni muzima Yesu ni muzima Yesu ni muzima ni ukuvuga ngo rero uretse wenda abo ngabo bari bitabiriye twabonyemo abandi banyapolitiki noneho haje na Frank Habineza wiyamamarizaga gutegeka u Rwanda n'uwo muri Green Party ishyaka naryo ritavuga n'umutegetsi buriho mu Rwanda yari yahekejwe n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka bwana Jean Claude Ntezimana ndetse na Bernard Ntaganda nayo washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 bimukundira bikarangira agiye muri gereza nawe yari yagarutse kumva ibisomwa by'ubanza
urakoze Eric wagira ubusa twemereye yuko tuza kongera kugaruka kuri iyo nkuru ku makuru yacu hanyuma mu buryo buramvuye
ndagushimiye Diane
mukanya rero ni kiganiro muri isanganye zina
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabaheka z'incuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ishami rya ONU ngita mu fasoni ONU Fam ritangaza ko ibice 70% by'abafasoni ku isi yose ari bo bahohoterwa uko umwaka utashe. ONU Fam irongera ikavuga ko ku bafasoni batatu bahohoterwa, umwe ahohoterwa n'incuti ya hafi afite icizere, no kuvuga incuti yo mu ryango, uwo bubakanye, uwo bakorana canke uwo babana. None mbega ico kibazo cifase cigute mu gihugu c'u Burundi? Hari abafasoni bakoregwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'incuti zabo bwite zirimo abashinga ntahe babo bayinarume bavyara babo canke abo babanye. Hoko gwikingo ayo mabi afatiye ku gitsina kogwa n'incuti za hafi akorega umfasoni mu Burundi kazi, nimba koko ahadi aranduranwe n'imizi, amategeko mbega yoyo avuga iki ku baramutse bagirwa? Niba ihari itegeko ritomora mu gitabo mpana byaha c'u Burundi ko ari icaha, hakaramuka uhagira ufatwe, itegeko rirumuhana gute? Utwo twazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino mu kiganiro muri Isanga co kuri no wa gatanu kiremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe. Abatumire bacu n'umfasoni Donatienne Girukwishaka akaraba ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushekiranganje bw'agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira. Madame Donatienne, mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika. Ndabaramutse kandi ndabahikaze mu kiganiro muri Isanga. Ndikume kandi na Madame Celestine Nahishakie ari mu ishirahamwe Initiative Seruka Victime de Violences Sexuelles Basées sur le Genre. We akaba yarakoreye no mu kigo Seruka gikurikiranira hagufi abahuye n'amabi ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ariko uno munsi Madame Celestine tumutumiye ku gitici, we ntitumutumiye ku gitici ayo mashirahamwe. Madame Celestine, tukibutsa ko yize iby'imibereho y'abantu psychologie. Mwakoze na mwebwe kwita ubutumire bw'ijwi rya Amerika, kandi ikazi ni gwanyu mu kiganiro muri Isanga. Celestine,
murakoze namwe
kugutumira. Ego, cempira kuri mwebwe, ariko tunabasaba kugabanya ka radio kuko turiko turumva katugaruka amajwi atugaruka ko tuvuze amabi akoregwa umukenyezi, umuntu yotahura iki ga Madame Celestine? Nzi
ko mwansubire mwacabazo, sinariko ndakumva neza nkuko nabibabwiye kuko ndi muduga ngenda.
Yego, nariko ndavuga nti tuvuze ayo mabi akoregwa umukenyezi, umuntu atahura iki? Mudusigurira gato mu ncamake icarico.
Yego, ngerageje guca mu ncamake icarico amabi akoregwa umukenyezi. Nico kintu cose umukenyezi akoregwa, yaba umugo bubakanye canke uwo hagufi mu rugo. Aho ndashaka kuvuga base bukwe baramuwe, akakimukorera gishobora kugira ingaruka haba ku mubiri, haba ku mutima, haba mu mico no mu migenzo yiwe. Ico gihe ugasanga asa n'uhindanya. Nico rero kintu cose kiza kugira ico conona ku buzima bwiwe muri rusange.
Ayakogwa n'incuti za hagufi, baba bayise bukwe, baba abo bubakanye, baba bayinarume canke abavyara babo, afatiye ku gitsina, ni nk'aya he twotanga kwa karuro mu gihugu c'u Burundi?
Aho tuvuze ngo afatiye ku gitsina mu Kirundi, hadi Kirundi kiratugora, kifise amajambo make. Dushobora kuvuga tama bafatiye ku karanga ndemanwa na karanga nderano.
Bigasigurira
aho nk'ahajya umukobwa ashobora kubuzwa kwiga yavutse mu bahungu, ugasanga abahungu barize basazawe. Ugasanga nk'ubu nk'iki cyo gutorana ngo umukobwa ntagatorane iwabo. Cyangwa ugasanga nko mu rugo ngo umukenyezi ngo ntagende naho yoba akorera amahera ngo ntagire konte, ntasabe akademi muri banki ngo mpakaga barinde gutanga uruhusha. Nibyo bintu rero usanga bifatiye kuko twarezwa mu mico n'Ikirundi, ugasanga ariko biza bimusubiza inyuma kandi bimuhungabaniriza agateka kiwe adashobora gutera imbere yisanzwe.
Yego. Tengaruka ku mfaso ni Donatienne Girukwishaka umuyobozi mukuru wa Dedra Agateka guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mu Burundi. Aradusigure majambo makenya Madame Celestine ico twotahura kuri ayo mabi akoregwa umufaso nafatiye ku gitsina zifashe gute ku rwego rw'igihugu. Ayo mabi aracavugwa yararanduranywe n'imizi canke
murakoze cyane. Mu gihugu cyacu amabi afatiye ku gitsina nko mu bindi bihugu byose, kuko si ikintu twisangije. Ayo mabi arahari. Turabye nk'ibitigiri dufise akarorero ko muri iki gice cya mbere cy'umwaka nko gushika mu kwa gatandatu, biragaragaza neza ko hari amabi akoregwa abakenyezi cyangwa yafatiye ku gitsina. Uko tuvuze amabi afatiye ku gitsina, twumvamo yakoregwa abagabo n'ayakoregwa abakenyezi, nk'uko mugenzange yarahegeje kubivuga. Afatira ku gitsina mugabo agakoregwa umugabo cyangwa agakoregwa umugore. Ibitigire rero dufite birerekana neza ngene abagabo bashobora gukoregwa ayo mabi n'ingene abagore bashobora gukoregwa ayo mabi. Ngabe ibitigiri birerekana neza ko burya abakenyezi aribo cyane cyane baheza bakabangamirwa n'ayo mabi.
Nko muri ano mezi atandatu y'uno mwaka turimwo aheze, ibitigiri mufise bibereka iki mu ntara zitandukanye?
Ibitigiri dufise mu ntara zitandukanye biratwereka ko muri rusange dufise muri iki gice cya mbere hari abashika 1,336 bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Amabi rero afatiye ku gitsina bari mu bice myinshi. Ubwa mbere hari amabi twavuga nti afatiye gushurashuza ku nguvu. Gufata ku nguvu, gushurashuza ku nguvu tuyashira mu migwi ine. Ari hayo ya mbere. Aya kabiri hakaba amabi asinzikaza umubiri. Icyo bita mu gifaransa violence physique. Hakaba amabi ababaza ku mutima. Icyo bita mu gifaransa violence psychologique. Hakaba rero n'amabi afatiye ku butunzi n'imibano. Aribyo bita violence socio-economique. Cyane cyane dukunda kuyashira muri iyo migwi ine. Hari n'igihe mugabo haduka, iyo byahereye muri ibi bikaduga ugasanga hari n'igihe bishitse hakaba nk'upfuye azira ayo mabi iyo bintu byabaye birebire. Ariko amaka make make agenda araboneka. Ibyo rero by'igihugu cy'u Burundi, by'igihugu cy'u Burundi byisangije byonyine. Turaje no mu karere k'ibi biyaga binini, mbere turaje no ku isi yose, turabona ko ayo mabi harahari, sisagashishishwa rumuri, harakoregwa abana, abakuze, abatama akazi, nta n'umwe bitaraba.
Ego, Madame Donatienne, no musi turaza kugushimikira cyane kuri ayo akoregwa abapfasoni kandi agakogwa n'inshuti za hafi. Kuri ivyo bitigire mwari muhejeje kuduha, hari ayo mwabonye mufite ivyemeze ko yakozwe n'inshuti za hafi kuba fasoni?
Nta ntitwavuga ngo bitigire ngo nibi, ariko turazi ko bishika. Turazi ko bishika kuko turabakira tukabumviriza. Turazi ko bishika nk'ibi cyane cyane bifatiye nko ku butunzi. Bifatiye no ku butunzi n'imibano. Burya ibi bikunda kubera mu ngo. Kandi nibyo bitigire byinshi cyane bisumba, kuko bingana amajana 300,000 83,333 nizo bizi bwa mbere
ku rwego rw'igihugu.
Rwego rw'igihugu muri iki gice cya mbere cy'umwaka. Agaca hakurikira nk'ibi byo kutuntuza umutima, nabyo nyine nibyo bica bizi bwa kabiri, bingana 300,636. Rero akaza iyo byabaye nabi birajya no mu mashi. Ibi byo kusinzikaza umubiri nibyo bikurikira. Hama hakaza rero ibi byo gushurashuza ku nguvu, kuko tubyita mu kirundi ngo ni gushurashuza ku nguvu, muga mu gifaransa ni violence sexuelle. Haba harimo byo kuri by'amaviol, hakaba harimo n'ibindi. Ibi aya matentative yose, gukorakora, kugira gukorakora umwana w'umukobwa, gushaka kumuhumbisha ku nguvu kubigerageza ibyo byose biteranira hamwe
kuri ico co gushurashuza ku nguvu twumva kiza n'ubwa nyuma ni babandi baba bari bayinarume abavyara bande canke no mu ngo abubakanye naho nyene hariho aho bishika
ego mu mvyo mubo twakira ivyo birashika aho usanga nk'umwana umwishwa yarashurashujwe na inarume canke hari naho twabonye aho umubyeyi nyene mbere abari washurashuza umwana wiwe ivyo birashika ni ibintu bibabaje ariko turabibona naho atari byinshi yego
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga huno musi turiko turaca ijya nino ikibazo co guhohotera abafasoni canke abigeme bahohoterwa n'incuti za hagufi none ga madame Donatienne kumwatudondaguriye ayo mabi uko agenda rarutana biva kuki ahanini mu mice itandukanye gicu Burundi
ayo mabi ubu mbere tubona kwishima cyane ko bitanguye biriko biravugwa kuko kugira ngo nibi bitigiri tube tuza turabironka gucya buri kwezi tubironka bivuye mu ntara zitandukanye nuko habaye ibikorwa byinshi bidasanzwe bijanye no guhugura no kwigisha kugira ngo abantu ntibabigire ibanga aha twebwe naho mwumva ngo ni byinshi tugiye mu bushikiranganji turishimye cyane ko binamenyekana kuko burya ibuye riserutse ntiriba ricica isuka umuturaheza ugatorwa kandi murazi yuko ibitigiri bihari niho ushobora kumenya ninge ushobora gutegura nk'umugambi ujejwe ushobora gufasha kugira ngo icyo kibazo kifatwe mu minwe by'ukuri
yego reka cengaruka rero kuri madame Celestine nahishakiye nawe baratumenyesheje yuko agatelefone kiwe katari ko karakunda yavuye ku murongo kubera ko ari mu rugendo aho yariko ava muri ivyo mu kazi asanzwe akora kamisi yose kajanywe no gutuza ivyo vyamabi akoregwa abafasoni ariko turagerageza tubandanye twumve ko dushobora ku muronka mu kanya kari imbere turaza kubaha ikaze namwe nshuti muri komumva ijwi rya Amerika muri ryanino kugira ngo dusangire ijambo aho mushobora no kuzatangura kutwakura mucishe kuri WhatsApp yacu hariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe imbere yuko rero duca tubaha ijambo umwe muri ko muratwumviriza ndagaruka kandi kuri madame Donatienne intara twovuga ko ziza ubwa mbere muri ayo mabi akoregwa umufasoni akozwe n'incuti za hagufi n'izahiga madame
dushaka dufate muri rusangi kuko nababwiye kwayo mata aza mu ntara zose intara ya mbere ifite ibitigiri byinshi muri rusangi ni intara ya Muyinga intara ya Muyinga ifite 2,560 hanyuma hagakurikira intara ya Kirundo ifise ibitigiri bingana n'1,289
iyo ni Kirundo
agakurikira Kirundo iya gatatu dukunda kuvuga zitatu cyane tugashika no kuri zitanu ndashobora kubibabwira
yego mpa gushika kuri zitanu
ya gatatu ni Gitega ifite 2,226 ya kane ni Cibitoke ifite 668 ni ya gatanu ari Ngozi ifite 500 ni Muyinga ifite 500
Muyinga mari mayi tubwiye ko ari yo izubwa ifatiye
ame Ruyigi ego Ruyigi nambabarira ifite 550 numwe
ego ndaza kugaruka kuri kino kibazo cingene zino ntara kuko ndumva hariho nka Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi turumva mu Kirundo twumva mu Muyinga numva ari ibice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi turaza kuraba igituma hariho izo ntara ziza ubwa mbere kandi zitari na hamwe ariko mu nkundire tubanze twakire abatwumviriza bashaka ko dusangira ijambo mpereye kuri wa mahoro
amahoro
ego muri hehe
mugihugu cy'u Burundi
amajahe
mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Bururi
yego ikibazo canke intererano
kibazo bifatikanije n'intererano.
Mhm. Nduka ku ijambo.
None nagomba ndabasabe iryo shirahamwe.
Mhm.
Ishire ifuko mu guhasha. Uwo bayagirirwa guhohotera gatesa umukenyezi.
Ibitesa
abakenyezi arahohoterwa uburyo ugera ngo hejuru mu gihe cy'Uburundi byabaye ndara.
Mhm. Zifashe gute ngahuri ibururiga w'amahoro.
Ururi dokadi nezi nenda zonazumba hirya no hino mu makomine atandukanye abakenyezi bahohotegwa n'abagabo babo cyangwa n'abanzi babo. Umwe bamwe rero nk'abashinga ntahura bagiye kurya amadeni ahantu bagaca basaba abafasoni wako bashigikira kugurisha agatongo bari bafite abafasoni bakabyanga. Rero muri icyo mugabo ataheza agahohotera umugore wiwe kugira yemere kumusinyira. Rero nibyo nusaba abo iryo shirahamwe
turi kumwe nabo mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu aho mu ishirahamwe Seruka. Nubwo ivyumviro vyo bitega ishirahamwe Seruka vyatugoye ko dusubira kumutora ku murongo ariko turaza kugerageza. Bandanya w'amahoro bandanya
abo bigo shirahamwe bo shira amabranche nko mu makomine yose ndetse no mu mazone yose bakagira amatohoza akwiye ku muntu yahohoteye umupasoni uburyo atwe ahanwa n'ibya karolero n'abandi bumubone aho akarolero batosheza agatima ko guhohotera umukenyezi.
Urakoze cyane.
Uyu ni ibiseswa ugiye kuraba igihugu cy'Uburundi agateka k'umukenyezi zirema ntikubahiriza. Niko abakenyezi barahohoterwa evurevure hariho n'abagabo bahohoterwa n'abakenyezi bo mugabo ugiye kuraba muri rusange abakenyezi nibo basigwa n'ayo masi bahohoterwa cyane birenze.
Urakoze
cyane. Asigaye nagomba ntera intege abo bagize iryo shirahamwe yuko bogira inguvu bagashyira inguvu kugira gushyigikira agateka k'umukenyezi gushyigikira abakenyezi na cyane cyane mu kubafasha gukurikirana imanza. Hari abakenyezi bahohoterwa bakabura baba bavugira bashingwa amanza baburanira kubera baba nta buryo bafite. Rero nagomba nsabe abo barongoye iryo shirahamwe yuko ibyo byose bobikurikirana.
Urakoze cyane rwose w'amahoro. Urakoze cyane ngaho ibururi ariko duce tunibutsa wewe n'abariko baratwumviriza yuko turi kumwe n'abafasoni babiri wambe ni Donatien Negiru kwishaka akaba ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu. Tukaba turi kumwe kandi na Madame Celestine Nahishakiye ari mu ishyirahamwe Seruka Initiative Victim de Violence Sexuelle ariko uno musi vyumviro vya Celestine ntivyegishira hamwe giwe twamutumiye ku gitici wiwe kuko abo mwishira hamwe arimo tutashoboye kuvugana nabo. Urakoze gose w'amahoro.
Ari mwagize neza kumpamagara.
Ndabagaruke ko Madame Celestine aga telefone karongeye gukunda ko dusura kubatora naho ivyumviro vyanyu no musi bitegisha hamwe ryanyu harakantu acishijemo w'amahoro avuga ngo abasabe asaba amashira hamwe ko yokwiragira hagati mu gihugu c'u Burundi nk'amashira hamwe akorera muri ico gisata arashika hagati mu gihugu c'u Burundi kuko nka Bujumbura igisagara ntitwigeze tucumva ku rutonde rw'intara zigwiriyemo ayo mabi twabwiwe na Madame Donatien. Muratwumvaga Celestine.
Ego ndabumva arakoze umushinga ntahe ashikirije ibyumviro byiza kandi nanezerewe ko bivuze umushinga ntahe. Hama kuri ico camashira hamwe twebwe nka initiative Seruka pour les victimes de viol turakorana cyane n'ubushikiranganje. Kandi no mu ntara hariho nayandi mashira hamwe asanzwe abikora. Dusanzwe duhurira hamwe ubushikaranganje kenshi buraduhuza naho ntaje kugiti cishira hamwe ndazi bikorwa dusanzwe dukora.
Yego.
Nko mu cibitoke dusanzwe dukorerayo ni muranze turiyo. Ariko rero icyo ariko aravuga cyo kuronswa abashingwa manza aha nini gitwara uburyo bwinshi usanga mu mashira hamwe twebwe tubaronka rimwe rimwe tutama tubafite. Nabo ndashikirije byumviro byiza n'iby'umukenyezi w'umurundi kazi kenshi arasubirizwa inyuma agateka kiye ugasanga ntigakingiwe
natwe turimo ni mashira hamwe turabibona kandi nanje maze imyaka myinshi ndabikoreramo nkarambona ibitigiri nakira birenga 96% kwijana kenshi usanga ari bitsina gore
yego madame Donatienne muyobozi mukuru mujeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu mu Burundi baragarutse ku kibazo cy'abafasoni bahohoterwa baba n'inshuti za hafi canke za kure ariko ntibaronswe abashobora kubaburanira hari iki hari muri leta gitegekanije ku bapfasoni nkabo kugira ngo bashobore kwambikwa umutama nabice mu mategeko
ego cyane murakoze kuri ico kibazo umugambi wa leta kugira ngo dushobore gufata neza ico kibazo baratanguye gushiraho ibigo bisanzwe bitanga inyishu ku bibazo byose bijanye n'abakorewe amabi afatiye ku gitsina nibyo bita mu Gifaransa les centres de prise en charge intégrée ibi bigo usanga bifasha kuko hoho mu byo bigo usanga hariho ibyo uwakorewe amabi wese byose akeneye haba ubutungane haba murazi ko wakorewe amabi ashobora guhahamo akabatanga umupsikologe agahita akamutunganiriza akamufasha kugira ngo asubire yisanzure yumve ko ari umuntu asubire yikunde kuko hari n'igihe usanga yiyanka cyane aho hama agasanga hari n'igihe aba akeneye nk'umuganga iyo yakubiswe cyangwa yagiriwe yashurashijwe ku nguvu hanyuma akaba ari n'inyamira amabi iheze igaca igerageza kugira ngo ari uwakoze ayo mabi afatwe hanyuma aheze ahashengezwe ubutungane bwo buce bubi
ivyo bigo biri mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi
ivyo bigo rero ntibiri mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi ariko ni wo mugambi biri mu ntara zitanu hariho Bujumbura iki kigo cigenga cya Seruka aho uyo mupfasoni biro yoza akorera kandi
ni Celestine
ego
isiya
neza cyane
ego
turanabashimira gose ko dukorana neza cyane kuva ico kigo kigiye bakorana neza no mushikiranganje hamikindi kigo kiri igitega ico aho bita muri centre Humura kumbure nico gituma mubona nibitigiri mu izo ntara muraza kubona birajanye bica biduga kuko abo bantu bararonse inyigisho ama bagaheza bakaza barabivuga ikaje habona ahandi biri ni bigo bishasha beruka gushigwaho n'umugambi ushirikiwe niba nk'isi yose biri Muyinga urabona ko nayo nyine ariyo ya mbere ni Muyinga hamwe no mu Cibitoki hamwe no ni Makamba
yego
rero abo bantu baraheza bakahashika bakahasanga byose bikwiye kandi ntibajuragirika baguma ngaho bagaheza bakabatunganiriza bakabafasha kugira ngo mpaka imuti w'ibibazo byabo byose utogwe
nibyo
rero uburyo bubonetse leta y'u Burundi ucishije mu bushikiranganje agateka kazi na muntu imibano itambere idakumira buri ko bugerageza kugira ngo ibyo bigo bishobore kuja no mu zindi ntara gutyo bagabaniriza urugendo abakeneye kuhitura kandi bashobore kuronswa by'ukuri inyishu z'ibibazo zabo bitabagoye.
Murakoze cyane. Wundi turi kumwe ku murongo wa telefone ni Nduwimana. Nduwimana, amahoro n'ikaze mu kiganiro muri Sangacijuru rya Amerika. Uwimana?
Nabari Nduwimana ni Albin.
Uwimana Alba mudutunge ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze kudutumira ku batatuzi ndu muyobozi w'ishira hamwe abavuzi batagira imbere.
Ego, muherereye amajahega Uwimana?
Uduherereye Bujumbura niho dusanzwe dukorera ibikorwa byo guteza imbere amagara harimo n'icyo kibazo. Ego.
Ikibazo canke intererano?
Ni intererano bwa mbere nshimire nyakubahwa yaserukiye ubushikiranganje kuko dusanzwe dukorana n'ubwo bushikiranganje nyine ahubwo rero ibyo bibazo tubonka abantu benshi na twebwe ibibazo byakomeye cyane cyane ku bafite ibikomere haba ibyo ku mubiri haba ibyo mu mutwe urabye n'ibihe igihugu cyaciyemo iminsi mike mu 2015 byari byariyongereye iyo turabye n'abantu batwitura tubona ari abantu benshi rero kusaba nabo n'ubwo bushyiranganje bugashyiraho politiki cyangwa bakarondera abantu bafasha cyane muri icyo gisata kugira ngo ibintu bigende neza abo bantu bavugwe neza icyo navuga prise en charge globale yabo babitime babo bantu kubera bariyongereye cyane twe tubabona umugabo twibaza ko byavuye ku bihe bike igihugu cyaciyemo rero baba batwara n'abasaba bavifuje bagize imiti n'imike n'abapfe na sharije icyo gisata cyo kwa muganga cyane cyane no mu mutwe ni bake turagaho duherereye ni bake cyane ababitura turarengegwa atabuye dufise idafise n'abagira neza bashobora kudufasha kugira ngo tuvure abo bantu tukavuga rero ibikomere bitavuwe birahanahana donc le bécile no traité ça se transmet génération par génération
ikibazo rero twibeze ufite urakoze cyane uwimana kuntererano yanyu ego nuko rero madame Donatienne tugaruke kuri kaka bazo twari twavuze ko tuza kugaruka ko kuvyereke ingene intara zigenda zirarutana kuri ayo mabi akoregwa umufasoni akogwa n'incuti za hagufi ni kweri ki hari aho tuvyumva cyane gusumba handi biva kuki bigwira bifatiye kuki mu ntara ufatiye n'indi
murazi yuko amabi akoregwa dafatiye ku gitsina yakoregwa abakenyezi cyane cyane ni ikintu kidahuta kuvugirwa hejuru ni ikintu kifite umuzi mu migenzo burya si uko amabi atarahari kera naho atavugwa yari ariho rwose amabi yari ariho gusa abantu ntibari bwerevuke ntibari bwaronke inyigisho kugira ngo bashobore bishira ahabona rero nk'iyi ntara ya Muyingizi ubwa mbere nababwiye ko haheruka kugurwa kuva mu kwezi kwa kabiri ikigo kijejwe gufasha abakorewe ayo mabi kikabaha prise en charge globale aha rero hari ibikorwa byinshi cyane byakozwe kuko nibyo icyo kigo kirindira abaza kwivuza ndavyite gutyo ariko hariho umubushikiranganji bucicije mu mugambi uyo nyene ufadika uri kura urashigikirwa niba nk'isi yose hariho ishyirahamwe bwarondeye iheza rigafasha mu byo twakwita amasensibilisation
guhimiriza ego
urero harabayisekeza ryo guhimiriza kuva muko kwezi kwa kabiri n'ubu ribandanya kandi uretse nabo tusanzwe dufite abakozi dukorana ibijya bigo bijejwe imibano bijejwe le centre de développement familial et communautaire ni bigo bya n'abakozi babushikiranganje bwacu bari mu ntara hagati baba bari kuri province baragenda bagashika no mu makomine abo bita aba assistants sociaux no kugatumba nyene turafise n'ingene dushikayo duciye kubo bita imboneza le relais communautaire tugaheza tugakorana
yego
muri iyi ntara rero harakorewe ibikorwa byinshi cyane
mu ntara ya Muyinga
gushyira hamwe ya Muyinga mu gushyira hamwe bakavuga bagahimiriza bagasubira naha rero tubona burya Muyinga siyo yaho nk'umwaka uheze Muyinga ntiyaza mu ntara za mbere mugabo murumva ko atari uko byari bibuzeyo mugabo nuko bitavugwa ubu rero basigaye babivuga tukavuga ati no twarabonye ko amabi ari ikintu kibangamiye ubuzima bw'umuntu mugabo kandi bigaruka bikabangamira ubuzima bw'igihugu kuko umuntu ahantu hari amabi nta terambere ntibikunda zirarazirasa ata uko n'ikibazo cy'umutekano nacyo nyine kiragaruka iyo ata mahoro ari mu ngo nta mutekano uhari mu ngo umva n'iterambere ntibeza ngo rikurikire aha rero mbere twebwe hako tubigaya tubanabishima ko biriko biraseruka amikiba gisigaye rero ni ukugira ngo tusubire twicare dufadikanije nayo mashyirahamwe atandukanye n'abasanzwe badufasha
kugira ngo
turabe ingene tubora umuturama
ego turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro mutubwire ico mutegekanya no mushikiranganje kugira ngo ico shaha kiranduranwe n'imizi twose kandi ku murongo Jean-Marie ikaze mu kiganiro muri sanga
ege murakoze cyane
ikibazo cyangwa intererano
nanese akabazo nabaga yaserekeye ubushikiranganje bwo gufata
kukua hizi kata ya kati na mwono
mhm
e, nagenda kumuwa za mwinda abantu wa huwa huwa ya gilizwa sisea hawi kore kwa wakenyezi mwinda mwede kushikanwa mwutunga anaraheza waka kulikira na wakaraba rejiri mapa ahano kuwira dahano ejo shacha hakira sivira zimwe bivugwa mu butungane ariko hakanga ibikurire n'inda bihora bitangwa bagasubiramo bakaraba uwo bashikanye mu butungane ko ariko arahanwa hanyuma kandi karagana mu bajya niho kumusaba n'inda hariho amategeko yihariye ku ibyo bijyanye no kurwanya amabi afatiye mu gitsina bataya bakagira amahugurwa ku mwana wacika
inyigisho
yego bakagira inyigisho mu banyagihugu bakamenyesha amategeko hamwe umuntu hariho nk'abantu nk'abakenyezi mpanumva ashobora ko aba yahohotewe mu bintu runaka ari hagati mu muryango ngo ntabimenye nimba akaba kabisa yafashwe nawe mugabo ntahije ngo abimenye kubera adasobanukiwe amategeko
aza
ko boza baragira kukuna kubwa sigurida bakashikamu
wanegi urakoze chane gose Jean-Marie reka duce dusubiza ijambo Madame Donatienne akwishure utubazo twawe
urakoze chane mushinga naye Jean-Marie abagije ibibazo byiza kandi z'inkora mutima ukibega abagirizwa ibyaha iyo bishitse bakagirwa by'ukuri barahanwa amategeko y'Uburundi aratomoye ubuhoho duheruka kuronka n'itegeko gihariji itavanze zari bisanzwe bihanwa n'igitabo mpanavyaha
penal
ama bakana bihasha gose kuko kiri mu vyaha bitababarigwa niyo habonetse bimwe bagira ngo la grâce yaba présidentielle bo bivyo vyaha ntibijamwo kugira ngo ndabereke ingene yari ki bazo leta y'Uburundi yahagurukiye kandi ikakigira icyayo by'ukuri hanyuma burya barabonye ko kumbure harimo agahaze ushikaho umwaka uheze mu kwicenda k'umwaka uheze ariko 2022 bashize umukono nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yashize umukono ku itegeko rihana rihana by'ukuri abagizwa ayo mabi rihana ayo mabi rikakinga ayo mabi ama kandi rigakingira n'abayakorewe iryo tegeko rero ni ingingo zikomeye cyane zishobora gufasha rwose kugira ngo aya mabi aranduranwe n'imizi kuko harimo ingingo by'ukuri zikomeye rwose ugiye kurisoma ngira kumbure tuzoronka akanya ko kujinjiramo
tuzobigaruka ko hanyuma
ariko rirahari kandi turishimye cyane kuko ryagiyeho haciye igihe kinini twari turirindiriye abakenyezi bari barizi
kuri iki kibazo naco camahimiriza ku banyagihugu kugira ngo nabo nyene bakanguke bumve ko bategereza gufata ya mbere mu gushira habona uwakorere uwabakoreye ayo mabi
amahimirizwa n'iby'ukuri naho tuvuga ko tugerageza gushika umva ko twashize ku manivo yose kuva mu province mu commune
mu nzego zitandukanye
byo guhimiriza vyama bikenewe igihe cyose kandi turazi ko ubushikiranganyi tutabikora turi twenyine abo bose bagiye baravuga n'abantu twama turi ko turahura haba mu manama haba mu bikorwa bitandukanye aho twicarira iki kibazo turafise aho duhurira tukicara tukasubiramo tukabinonosora neza ibyokorwa
murakoze cyane
nkagira ntikinacakiriye tuzokomeza nk'uko twahora turabe ko atamuntu umwe yosigara inyuma kandi azi ko tubikora icyo haba ku maradiyo haba mu biganiro bitandukanye turagerageza kandi tuzokomeza tubandanye
murakoze cyane Washington DC juri y'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turiko turaca ijya nino ikibazo cha fashion bakoregwa mabi yafatiye ku gitsina n'inshuti za hafi Ncengaruka kuri Madame Celestine hari ako umukunzi w'ijuru ry'Amerika Jean-Marie yaragarutse ko kuvyerekeye no gufata iya mbere kuvuga ati kanaka yankoreye ayo mabi afatiye ku gitsina byifashe gute aho muca mu ntara zitandukanye ari sebukwe ari ngira ngo umushinga ntahe wiwe ari muvyara wiwe abanyagihugu baramaze abafasoni baramaze gushika kuri ugo rwego kuvuga ati ndabivuga ntara byico dufana
Oya. Sino vuga ngo ubwo rwego turamaze kurushikako cyane. Kuko ndaze iminsi maze ndabikoramwo abenshi usanga baca babivuga ari uko byarenze urugero. Aho ndashaka kuvuga cyane cyane ubu abakobwa baba bavuye nk'iwabo bakaza kwiga baba mu miryango, ugasanga batwa byashitse bagashurashuzwa na ba baramuwe base wabo aba batunze usanga byage kumenyekana ari hagenda iza yabonetse atacu tugifasha kinini cyo gukinga. Aho cyangaruka no mu rugo mu nzu umukenyezi arinze abivuga ni hahandi usanga yamaze kugera n'ubumuga butuma ataca cimarira mu rugo. Usanga rero kubivuga sinovuga ngo twarateye intambwe cyane, ariko biriko biraza kuko mu minsi heraho warasanga cyane uwubahuka akabivuga.
None ga madame
mu bitegere dufite turabona yuko ico kizira kenshi urasanga ibiharuro biriko biraboneka nk'uko madame Donatienne yabivuze. Turafite nk'abakobwa usanga bashurashuzwa na base babo na basaza babo baheba bakubahuka bakabivuga.
Yego, abo bagitinya kuvuga ni ka kibutsa ko mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko umufasoni canke umwigeme wo mu Burundi arenda gukenyera ku ngorane zose abafise canke harajamo n'igitsure cabo baba babikoze.
Kumbura ibyo uko ari bibiri twobimatanya kuko turaze imbere umukenyezi aba yararonse basaba ngo abe umuntu w'ibanga, abe umuntu atavugira hejuru, abe umuntu azi kurinda byose. Ugaca usanga rero ndetse n'icyo gitsure cy'abandi nata n'abandi bo barabimenya wenyine yumva ati ninavuga nzoba maramaje naka abandi bazobibona gute, agatangura kwishyira ahubwo kwikosa. Ugasanga ariwe yumva ati nibyamenyekana ahubwo nanjye nzobikimaramara, akumva menga arafise uruhara, bigatuma rero aca abinwingira hariya. Ariko nicyo caba batera igitsure nabyo biraja kuko niyo bibaye mu miryango ni hahandi usanga twebwe dukora mu bigo bidushikira babanje gushaka kubifunikira hariya ngo bumvikane. Ugasanga rero kiracari kibazo kinini ya nkuko madame Donatienne yabivuze. Ni inyigisho tubandanya duha hariho imbonezo zisanzwe ziri mu bwo bushikiranganji ziri ku mitumba. Ni inyigisho tubandanya tuvuga yuko umukenyezi akwiye kubivuga kubera nkuko tubibona bitwara amagara y'umubiri, amagara y'umutima n'ubutunzi bugahoneraho.
Yego, murakoze cyane turose kandi itoma ku murongo Thomas Amahoro. Thomas Amahoro ijugi Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga turiko turaca ijya nini kibazo c'abapfasoni bakoregwa mabi afatiye ku gitsina n'incuti za hagufi. Thomas agarutse ku murongo. Amahoro Thomas ni kaze muri isanga.
Amahoro.
Ego, intererano canke ikibazo?
Amini ni intererano ariko zivanze n'utubazo.
Hera ku tubazo.
De ndakunda kubona ijanye n'agateka k'abakenyezi imenga ni kintu bitayeho cyane abo bantu b'amashyirahamwe. Ariko amabi abandanya yiyongera. Ukibaza ati none ibyo bakora byoba byumvirwa cyangwa ntibyumvirwa? Kandi ikindi kibazo nacyo ugaduhura hariho n'ibindi bitigera mwumva bivugwa, hariho nk'abagabo bahohoterwa n'abagore babo cyangwa n'imiryango, ugahura ayo mashyirahamwe yibanze ku gitsina gore gusa. Bibaza yuko nako bakwiye gukosora bakavugira agateka k'umuntu uwo ari we wese ahohoterwa.
Yego,
hanyuma iyi ntererano nayo novuga nti yarakwiye kugerageza ukuntu bohimiriza bakarondera ukuntu n'inyigisho zabo zihera hasi bakabijyana no mu mashuri, bakaraba ukuntu mu mashuri abana bokura biga ibintu byo kubahiriza agateka kazina muntu kugira ejo bamenye ingene bazokwitwara mu ngo. Kandi hariho n'ikibazo uhura mu bijyanye n'ibyo guhotera agateka k'umukenyezi. Uhura hariho abantu bagombye kubigira nk'urudandazwa, uguhura umuntu baragiye kumurema intamiriza kuko bamubonye ko amafaranga munaka yankoreye ibi ku mwana cyanke kumugore kana
ibyo byashitse
bamwamuri byafite
ntiduhava dusanga turiko tuvugira muri rusange haraho byashitse wabonye
yego andayivuga ko haraho nayibonye gitega aho bigeze gufata umuntu baramwagiriza yuko umukobwa kanaka yamufashe ku ngufu atari ibyo arabantu ariko barapfa ibibanza by'ubuzi bariko barakoramo bituda ko yoro nk'ukuntu ajya mu mpimba cyangwa akagira kugira ako kazi akabyemeza
aho ni ihohoterwa ryabo bakorana reka turaza kubaza ako kabazo twumve nimba habanza kuba amatohoza ariko ategereza kuba abanza kuba imbere y'uko umwe wese ahanwa n'icaka imagira urakoze gose ego madame Celestine Thomas abarabaje ati murakora ariko bikaguma kwa kundi ni kubera iki
ego nibaza yuko kumbure urabira ha hirya yokwibaza ngo turakora ariko bikaguma kwa kundi ariko jewe ndabona yuko intambwe ishimishije tugeze kuko nkuko madame Donatienne yabivuze mu myaka 10 iheze abahohoterwa bakaguma mu mihana ntibaronke ifashanyo zo kubafasha ku mubiri no ku mutima bari benshi ariko urabona ubu ibitigiri biriko biraduga by'abasemerera bavuga ati twahuye n'aya mazi turakeneye ifashanyo haba kuvugwa ku mubiri kuvugwa ku mutima no ku butungane kugira abatunganirizwe basubire mu gateka kabo urumva rero jewe sinovuga ngo turakora mugabo ntacyo dukora ni intambwe ikomeye cyane yo kubona hari abavuga bati twebwe ibitubayemwo biratumereye nabi
yego hama ngo ayo mashahamwe yanyu aravugira abafasoni ariko burya ngo hariho n'abashinga ntahe babaye mu byo abafasoni bavuga ko bahohoterwa nabo babayemo
oya kumbure ni ukuvuga ntitubitahura kumwe twebwe ntituvugira abafasoni gusa tuvugira uwo wese yashikiwe n'amabi afatiye ku karanga ndemanwa n'akaranganirano nababwiye yuko mu minsi imaze iminsi ndabikoramwo ku mwaka igitigiri nakira 96% kwijana n'ibyo n'abakenyezi ariko hariho 4% by'abagitsina gabo abo rero bamaze kudushikira nabo barabona yuko tutabakumira ngo nuko ari gitsina gabo twebwe rero duvugira umuntu wese yahuye n'amabi afatiye kuri ako karanganderano nakaranga ndemanwa ariyo violence sexuelle basée sur
muri ivyo bice 4% by'abashinga ntahe nabo nyene hariho abahohoterwa n'incuti za hagufi
ego nabyo biraboneka na cyane cyane duciye tugenda kuri iki cy'ubushobozi urasanga nk'abakenyezi bifise bajya tuvuga ati barifise usanga bashaka guhohotera nk'abo basanzwe twokwita ngo ni nk'abo batwara kubera nabo urumva haba harimo ubucuti bwa hagufi cyangwa ugasanga n'ibi byo mu miryango birabamo ugasanga hariho urwaruka ruriko rurahohoterwa na ba nasenge ruriko rurahohoterwa na ba narume nabyo birimwo muri abo birimwo naho igitigiri kinini kumbure cy'abo baturonka usanga ari amabi yo gusurasuza ku ngufu hamwe hagati y'uko imyaka iba itarakwira ugasanga nawe akuriye
reka tuze turabe ingene turatunganiriza ico kiganiro naco cabashinga ntahe canke abana b'imisore bahohoterwa n'abantu n'incuti za hagufi abafasoni canke abana babigeme ngaruke kuri madame Donatienne Thomas harakabazo yaracishijemo avuga ati amatohoza imbere y'uko uhanwa wese agira icahanwa kuko hari habareme ntaniriza abandi kugira ngo bashobore gusubira mu byo bari barimo ivyo hari ico mu bivuga ko
urakoze cyane ibyo naho bisanzwe biba birabo ubushikiranganje bw'ubutungane ariko by'ukuri amategeko aratomoye nisunze amategeko nibo bamenye ingene batohoza uhereye mu nyamiramabi nibaza ko amategeko aheza agakurikizwa ari uwarenganijwe agaheza agasubizwa mu gateka kiwe ari uwo byagiriye nawe agaheza akabihanirwa turamaze kubyumva ibintu nk'ibyo aho usanga ari nk'abantu bariko babonye ko umuntu afite amafaranga hariho kayadushikiye ama barumvikana umugabo n'umugore barumvikana ati we wa mugore genda urabe ingene ushobora ku kuronka kwaje amafaranga y'ujya mugabo urabe ingene bigenda mugabo bujya kenshi babasanze bafise ako babahuriye ko gaca rero bifatira ngaho twarigeze kuvyumva aho basanze by'ukuri ari kintu categuwe kandi amategeko yarakurikijwe aho bagomba gushira uyo muntu haciye hasubira uyo muryango wabikoze nibaza ko twogirira confiance babo ba inyamirama bivijeje amatohoza amaze ntegeye gushikiriza icegeranyo ubutungane nabwo bugahiza bugakora
yego turafise kandi Emile ku murongo Emile amahoro nikaze mu kiganiro muri isangatejo rya Amerika Emile
Oui, ndabumva.
Ikaze mu kiganiro ijwi rya Amerika.
Mu giteneza murakoze na ndamukiza batumire.
Barakumva.
Nari nkeneye kubaza akabazo gatoya nongera ntiyatanga
intererano. Nduga ku ijambo Emile, nduga ku ijambo.
Nasakaza yuko muri iyi myaka ibiri igihugu cy'u Burundi kiraciye mu makuba atandukanye. Imyaka ibiri nasakaza gitegere ikintu kiba cyariyongereye
muri ino
myaka mu myaka ibiri nyine irangiye mu izo ntara za Kirundo Muyinga cyane cyane numvise umenyerezo zaje bwa mbere nkasobanurirwa nuko mu myaka y'inyuma y'imyaka ibiri ko arizo zaba zari ziri nka hagati na hagati cyane zaba zari inyuma abaza kandi yuko baba bafite n'amashami ho makomine mu ntara makomine ko baba bafite nk'abantu b'imboneza baracungira neza bakarebara babarariya bakabacungira nk'igiso ryabo ariko baba bafite nk'abantu babacungira mu makomine no ku mitumba ariko baba bahari
yego
nkaba nongeye nkabatera intege bakagira kuraje bakagira ingufu mu kazi kuko ihohoterwa ubucanire yakomeye cyane nko ku bakenyezi bobo irenze nk'ukwemera sinzi ko
wowe uri amaja hega Emile
ndi mu Rwanda
uri mu gihugu cy'u Rwanda urabibonaho
ariko ndabyumva cyane birakunda gusa nko ku maradiyo nkabyumva hano ba ntari ntahegereye ndakunda kumva kandi n'abantu baba barahohotse bagashyikiriza ukuntu bigendagenda mugabo bikata ku maradiyo nkabyumva
urakoze cyane reka ucurindirira inyishu ku iradiyo
Ego
madame Donatien numvise akabazo Emile abajije ati muri no myaka ibiri heze byaraduze canke byaramanutse bitigire
mane hoiz mati fitse hafi
ona
matara yakwitse ngo ndice ndabiraba sinibandikanije bitigire ivyo by'imyaka ibiri heze ariko ndibuka ko mu mwaka uheze byashika ibihumbi 19 n'amajana
ego
turiko turaraba ubu tugeze mu bihumbi 10 mu gice cya mbere urumva ko uravye utanga umenga birabiguma bituruna hahandi
yego
biraturuna hahandi umbure no ntashoboye kubigira neza ngo ndamwereke neza ariko niki tubona ibitigiri muri rusangi bituruna hahandi nyene bishaka kuba
kuzabingana murakoze cyane gose turafise kandi Daniel ku murongo Daniel amahoro Daniel amahoro
namona amahoro
yego ikaze mu kiganiro muri isanga
yego murakoze
intererano canke ikibazo
okay buraya icyo nk'inyunganizi navuga kuri icyo kigeranyo uburiya njewe mbona yaba aho mu Burundi cyangwa se na hano mu Rwanda akenshi kugira ngo bigeme cyangwa se n'abakenyezi ihohoterwa ryabo kenshi njyewe aho mbona rishingiye usanga wenda nka mu Burundi usanga ni umutekano muke bigatuma abigeme bahohoterwa kubera ko nta bushobozi basa nk'aba bafite cyangwa se n'akazi baba bafite bagasa nk'abakora basa nk'abigura ku bakoresha babo
twavuze n'inshuti za hagufi
yego bigatuma bahohoterwa bigezaho ese njyewe nabaza abo batumirwa ese imigabo n'imigambi cyangwa se n'imbaraga mwashyiramo kugira ngo icyo cyegeranyo nabonye cyafi kuri 70% kigabanyuke cyane
tukubwire ko Daniele tuguhe umuco gato turumva ko wafatiye ku byo twashite kuri Facebook yacu ivyo 70% bitangazwa n'igisata cha ONU kijeje guteza imbere umufasoni ONU fam aho kivuga ko kwisi yose afasoni bagera kuri 70% bahohoterwa uko umwaka utashe gusa mu Burundi ni kwisi yose
okay ni kwisi yose ariko njewe ikintu wenda ico navuga muri rusange mbona akeshi bishingiye ku bukungu bwifashe butifashe neza muri rusange ku bantu bose ko cyane cyane ku bakobwa n'abadamu noneho bagafatanya n'imbaga zabo nkeya bakabahotera yaba abakoresha babo cyangwa se mu miryango babamo mvuga yuko akeshi bifitanye isano n'ubukungu bwifashe neza ku isi
urakoze cyane gose Daniela ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza
Yego.
Ego Madame Celestine abo bapfasoni baba bafashwe ku nguvu bahohotewe bice mu by'ubutunzi baturubitswe bari umutima n'abasebukwe canke n'izindi ncuti za hafi harimo n'abashinga ntayi babo muraheza mu gacamu ba kurikirana gute kugira ngo musubire kubasubiza mu kibano bumve ko agateka bamanye bakigafise Madame Celestine Telefone ya Madame Celestine turumva dusubiye kumutakaza ku murongo kuko ari ku rugendo ariko asubira mu gisagara cha Bujumbura muraza kutwihanganira ariko rero Donatien hari imigambi itandukanye yo guca mufasha abafasoni baba bashikiwe n'izo ngorane
ubwambere bivana n'ingorane aba yagize nk'usabwa kuvuzwa aravuzwa kandi kenshi ni kubuntu nk'uwo bisaba rero kuburana mu bushikiranganje bwacu uretse mu gisata cyacu ari ikindi gisata kisanzwe cyitaho iby'agateka kazi na muntu harimo rero no gukurikirana agateka kazi na muntu ni muri rusange n'abakenyezi baba bahari hariho rero abaheza bakabafasha bakurikirana no mu butungane
yego
ariko kandi tusanzwe dukorana n'amashyirahamwe amwe amwe turashobora kuyitura ugasanga arashoboye kudufasha nk'ubaka duha nk'umwavoka ashobora kuburanira wakorewe amabi kugira ngo ashobore urubanza rwe rushobore gucika ariko ngaho hari kandi hagahaze nti hariho igihe tusanga bitugoye naho dutera akama kugira ngo ababishoboye bose baheze baze bashigikire kugira ngo ukeneye uwo mufasha ukeneye kumuburanira ashobore kuburana byoroshye ariko kandi ibigo twavuga biri mu ntara zitandukanye niko kazi kazi kwa misi yose bajyaje gukurikira niyo bakiriye umuntu baramwumviriza mu mpande zose bagaheza bakamuherekeza kurondera ibyo yifuza byose kugira ngo yorohegwe amererwe neza niyo asubiye mu kibano baraheza bakamukurikirana kugira ngo barabe ko atazindi ingaruka mbi ziriko ziraba cyangwa ko atabindi bihava byaduka iyo bibaye baraheza bagakorana mu nani muco twita inani ziri ku mitumba mu ikomine no mu ntara
murakoze cyane
ibyo nani rero dufitiyemo abantu bose bashobora kugira icyo baterereye abaganga abajeje ubutungane aba OPG abantu bose bafite icyo baterereye baraheza bakicara yari kai ikomeye cyane bose bakava hasi bakavira hasi rimwe kugira ngo umuntu utoze
ego murakoze cyane gose Madame Celestine nahishakiye tusanga bariko rasozira ikiganiro cuno mwanya muri sanga turasubiye kumutora akajambu ka nyuma ico kogwa kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imizi kuri mwebwe ni nk'icaye ndumva idrigiwe tutariko turashaka kuryumva neza yari ku rugendo nico gituma Madame Donatien agira uko ishaka ico mugiye gukora nico kogwa mu kibano kugira ngo ayo mabi akore gumfasoni n'incuti za hafi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi n'igiki
kuko twabonye ko by'ukuri ari ibintu bifatiye ku migenzo ukabamuzi nawe umugenzo atari ikintu ushobora gukuraho ubwo nyene ugushishikara duhimiriza dufadikanije n'amashyirahamwe atandukanye n'ubushikiranganje butandukanye hari uwagarutse ati no mu mashuri mushikeyo kugira ngo dushobore kubivuga cyane kandi dutange n'impanuro zimwe zikomeye kugira ngo turabe ko ivyo byogabanuka ivyo nivyo tugiye kubandanya tudukora ariko tugasaba ko n'ubutungane nabwo nyene bubandanya bukurikiza amategeko hari uwigeze kuvuga ati iyo udahanye ikintu kiragaruka nabo nyene tuzokomeza tudukorana nabo nyene ku ruhande rwabo bakurikiza amategeko
murakoze cyane
kibano turi kuturahimiriza kugira ngo
murakoze cyane gose madame Madonasienne Girukwishaka umuyobozi mukuru yajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu ko namwitavye ubutumire bw'ijo rya Amerika mu kiganiro muri sangacuno munsi akabari nonga harero duce dusozerera yakoze na madame Celestine Nahishakiye wo mwishamwe initiative Seruka victime de violence sexuelle basée sur le genre ukari babira abafasoni n'indushoboye kubagumana ku murongo wa telefone Diane Nahazwe twari kumwe ndabifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.